Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Mwiriwe nchuti bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe turi kuwa gatanu ugenekerezo rya 2026 myandagaro mwaka w'2022 turabahaye ikaze mu makuru twabateguriye nayo akabaza kuba ahagaze kuri zingingo zikurikira Impunzi z'Abarundi ziba mu makambi y'igihugu cha Tanzania zirashimira userukira ishirahamwe mpuzamakungu ashya kubona yarabagendeye kandi akaba yasabye ko bimwe mu byo babujijwe n'ubutegetsi bwa Tanzania basubira kubikora kugira bashobore kwiteza imbere bongere baronke igitunga imiryango yabo naho banegura ko bataronkejwe akanya ko kumushikiriza ibibazo byose bafise Umukuru w'igihugu harakwiye kwihutira gutora inyishu y'ibibazo bihanze igihugu hakuza arashikiriza amajambo n'ibihushane byayo abisabwa n'urunani Sefort Arusha inyuma yaho avugiye ko hari abashaka kunyegeza igitoro kugira igihugu gisubire mu kajagari muraza kubikurikira murano makuru Abasirikare bari kugarukana amahoro mu gihugu cha Somalia bari yamiriza ubusuma bakoregwa ku gahembo kabo aho babaha ku mafaranga avunjwa idolari ataho bihuriye n'amafaranga risanzwe ririko riravunjwa ko mu gihugu muraza kuzumva mu kanya mwidonido
Inzamba
Ano makuru tuyatangurire kuri iyi nkuru y'ubugizi bwa nabi hari kiziga cy'umukenyezi yitwa Miburo Asteri yarafite imyaka iri hagati ya 35 na 40 chatowe ejo ku munsi wa kane mu ruzi Nyakijima ku musozi wa Gisagara na komine Ngozi umukenyezi yari uwo ku musozi Mungere zone Mivo na komine Ngozi nyene nkuko bishikirizwa n'abajejwe intwaro uwo mukenyezi ngo biboneka ko yishwe kuko kuri ico kiziga haboneka ibikomere byinshi mu izosi ariko abakoze ico kibi ngo ntibaramenyekana ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ngo niho yaganduka ku mugabo wiwe mu babanyi biwe bakavuga ko batazi ico yazize ngo kuko yarabanye neza n'abandi ariko hakaba nabibaza ko yoba yazize amatati yo mu muryango amatohoza ngo akaba ariko arakogwa kugira abakoze ubwo bwicanyi bamenyekane muri politike naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye amenyesheje ko hari umugwi w'abantu banyegeze igitoro ngo baheze batere imigumuko mu gihugu nk'uko byabaye mu mwaka w'2015 acagira ko avuga ko mu ndongozi agiye gushiraho abasubirizi bamaho nk'uko biri mu mugwi w'umupira w'amaguru ivyo akaba yabivuze mu gikorane cy'ubusenga gitunganywa n'umugambwe Sende DVD ku minsi ya kane isozera ukwezi Kuka Federico wambugi yumvira rongo y'urunani Sefort Arusha akaba yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu avuga ko iyo mvugo idatomoye ahubwo irimo ibihushane agasaba nyabuntu umukuru w'igihugu gutomora neza na neza aho ikibazo kiri n'abagitera hanyuma agire n'ico yijeje abarundi inkuru twateguriwe na Karine Dusabe
Umukuru w'igihugu yavuze ko atanzwe zitatu ziheze amenye abantu banyegeze igitoro kugira bategura imigumuko y'abanyagihugu nko mu mwaka w'2015
Yewe lazine zapatanzwe zitatu ziheze hari abarundi bavuze ko tunyegeze igitoro babwira ngo abenye ko baca mu mukarere ka Nyakijima ubu tuma hari kutanga Nyakijima ko hose mwana w'umu fasha ko abantu niko mugabo bivanura hari nk'abantu tuvuze tuti ubu nyene Tambuza mbere y'ubaro ni wose batiye atugani. Kumera wewe yamaze kwicara bako bati. Eka, ko kuri kumera muri njye ari mu soba, igiturire bakareza ka ko kuri kumera muri bijya. Ibyo zakubayo. Ibyo ne bataza yiki. Siko bako. Akaga ambire, stop. Stop ndabi. Ikara ni kuti bara bako kuko. Uzo kuri tambika. Ewe. Imana ramaze ni amana. Nari hamana. Nimana ndabukubiti ku kuri kumugere. Eko kwe ngafunga buzu. Niyuta kuhata, kukiri hanyi, mwihora kwa mwuzu kuru kitato zenera zetu.
Kubwa Frederic bamvuga inyumvira harongoye urunani Sefort Arusha akaba yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu avuga ko iyo mvuga idatomoye neza huko ibintu bimeze kandi ko irimo nibihushane hafatiye ku by'umukuru w'igihugu yaheruka gushikiriza
ndabyo umvirije nkumviriza ibyo ari yabwiye abantu babarundi baba hanze bitambwe France diaspora yari yarabariye neza ati ingorane z'igitoro kubera intambara y'Ukraine tariko turimo turagerageza turacyafite uwo gucumbisha kumwe ati mu kwezi twamaze kuronka igitoro atakibazo umunsi rero agaca agaruka akavuga ibindi yuko igitoro yatoye akagwe k'abantu ngo kakinyegeje kugira ngo abantu bagire imigumuko ngo nko mu mwaka wa 2015 ugasanga izo ndimi zibiri ntizisa mbega ako karwi amaze kugatora ko atabwiye abarundi ati ndatoye icatumye tubura igitoro ati kandi kuvubu nta gitoro gisubira kubura bigiye kugenda uko nuko none ako karwi kace gapfa niki na regidezo byinaniye gutanga amazi byinaniye gutanga umuyaga nkuba uyu munsi giye gutanga ni gitoro ibyo bintu bifatana gute bigenda gute turakeneye insiguro
umukuru w'igihugu havuga ko imana higiye kuza guhana abo bose badakora neza ibyo bajejwe
n'ubyo yagakora munsi kubakiri uri kutubakiriza mu nyembo cy'izeraro
Kubwa Frederic bamvuga inyumvira umukuru w'igihugu ahubwo yategerezwa kwerekana imigambi afitiye igihugu n'abagize ako kagwi akaberekana
ntazi arabwira abantu gutyo kantu kamwe kukumenga arimo arondera kwiyeza twero turakeneye kumenya igitumi izo mvugo zitandukana twebone tubitegera kuko umukuru w'igihugu yabwirizwa kuba ashikiriza abarundi ati ngiyi politike jyewe ngiye kurikiza kuvu leta yanjye giye gukora ibi nibi inama nshinga amateka nibiherekeze uku nuku hanyuma haziharaba amarapo ukamitana tatashi tumenye hageje ibyabwiye abarundi rero ko ziratubwira akantu kamwe umuza kanda hari ejo akanda hari ejo adafite neza umurongo ariko arerekana abarundi yabajana byose nibaza ko turimo turabona neza icyo turiko turakora icyo
Evariste Ndayishimiye ayo majambo akaba yashikirije kuri wa kane uheze mu gikorane cyo gusenga cyatunganjwe n'umugambwe CNDD-FDD hakomokamwo iminsi yose ya kane isozera ukwezi
Arakoze Karine Dusabe turacari muri ico gisata ca politique imyaka 17 irarumanye uyu munsi umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi uwo mugambwe wahoze ari umuhari ugwana ukaba wasinya amasezerano y'Arusha yo guhagarika intambara mu mwaka w'2023 Reverien de Kurio umunyamabanga mukuru uwo mugambwe yamenyesheje mu gikorane cy'uyo mugambwe kuri uyu wa kane ko ubu hageze ko bitwa imbonera kure bikwiye ahamagarira abanywanyi ba CNDD-FDD kubaka amazina yabo aho bari hose tumwumviriza
ni umunsi wa nyuma turangiza imyaka 17 umugambwe CNDD-FDD uriko uratunganya igihugu cy'u Burundi twagiye kwinjira ejo kugera umwaka w'2008 ni kuri mbonera kure rero umugabo wa mwuvuga ubundi bahamagariye umwe wese atera indi ntambwe kubaka amazina yanyu umuntu ayubake neza Uburundi bugire abantu bafite amazina izina ry'iteka uryubake aho ukorera hose uryubake muhira hanyuma ejo Uburundi bugire abantu benshi bafite amazina akomeye
Igihugu cy'u Burundi ngo kimaze imyaka 17 kiri mu marushwa ategwa n'abakagwi gatwara igihugu kitwaje ubwicanyi be n'ubunyonyezi uko niko bishikirizwa n'urunani force rw'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politique Vitale Nshimirimana arurongoye avuga ko izina igihugu gifise mu makungu no munsi bidaheje cubahira abarundi kuko Burundi buzu bwa mbere mu bihugu bikenye ku isi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ukaba ari wo upfukamye munda abarundi dukurikire Vitale Nshimirimana
nta muntu numwe abiyobewe baba n'abanywanyi b'uwo mugambwe CNDD-FDD baba na za imbonera kure nyene ziwukukira kuko uwo mugambwe CNDD-FDD warafashe mpiri igihugu cy'u Burundi muri imyaka 17 igihugu cy'u Burundi kiri mu marushwa yo gutwarwa nako kagwe kwa genero atakindi kibarazishinga atari ukwiba atari ukwica atari gutera ubwo batari kwangaza bene Burundi nta kindi kirambye ntwaro ya CNDD-FDD ibyo rero ingaruka yabyo nuko kugeza no munsi igihugu cy'u Burundi cyabaye ishuri ry'umugani ku buryo bw'uko ahatari hake mu maraporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu abahinga eka abantu bose bakurikirana igihugu cy'u Burundi Uburundi bwamabuzi imbere mu gihugu cya nyuma mu iterambere kikaza mu gihugu cya mbere gikenye ku isi ibyo rero birateye agahinda birababaje cyane kuko igihugu cy'u Burundi kugeza no munsi nta rindi zina gifise atari uko ari igihugu kitarangwa n'intwaro y'ingingo igihugu kitagira inzego igihugu kitagira ubucamanza bushitse igihugu kitubahiriza agateka kazi na muntu igihugu kirangwa n'ubusuma n'ubunyonyezi ibyo rero nibyo byanatumye abarundi ibihumbi batabakomoka n'ubu abarenga ibihumbi 350 bakaba bagorewe mu makambi y'impunzi mu bihugu duhana urubibe hanyuma kandi abandi nabo bakaguma bahunga bajya mu bihugu bitandukanye by'isi aho bashobora kuronka umutekano mbere bakanaronka n'icyo rirenza ibyo rero nibyo byanga igihugu cy'u Burundi muri iki kiringo kimaze imyaka 17 kiri mu marushwa yo gutwarwa n'akagwi k'abasuma abicanyi n'abambuzi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru twateguriye arabandanya imyidogo ni yose ku basirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia aba basirikare bakavuga ko hariho ubusuma bwenyuje uravye amafaranga bahembwa ingena ngana biturutse kukungene idolari rivunjwa abo basirikare bagafatira kugahembo k'amezi abiri baheruka kuronka aho idolari mu banki nkuru y'igihugu yavunjwa amafaranga 2030 ariko bobo mu guhembwa bakaba baharuriwe ku 1950 bavuga ko ari ubusuma bukogwa n'ababarungoye inkuru ya George Nimenya
abasirikare baharugwa mu 2008 bagiye kugarukana amahoro muri Somalia bavuga ko batumva na gato ingena amafaranga bahembwa aba yavunjwa mu banki nkuru y'igihugu bafatira akarero ku mafaranga y'amezi abiri uko 11 n'uko 12 umwaka uheze bahembwe ku munsi wa kabiri wo kuri ndwi aho idolari mu banki nkuru y'igihugu yavunjwa amafaranga y'amarundi arenga 2030 ariko bakaba bavunjiwe ku mafaranga 1,950,000. Amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukura muri abo basirikare akavuga ko ugize ibiharuro usanga umusirikare umwe ku kwezi yatwawe amafaranga ashika 100,000. Ni ukuvuga ko mu mezi abiri bakaswe 200,000. Muri abo harimo abahembwe ukwezi n'igice bakaba bakaswe 150,000 by'amafaranga y'amarundi nayo abaronse igice cy'ukwezi bakaswe 150,000 bakaba bahembwe hisunzwe uko bagiye baragomburana mu kazi. Abasirikare bari mu babatayo ashika 8 bakavuga ko ari ubusuma bweruye bukorwa n'abatwara
yavuga n'ibintu bitumvikana nari shintware Tuan ni reda ya ni tuan ni reda.
Kuri iyo myidogo y'abasirikare uruganda rwa radio Inzamba ntiturashobora kuronka kuri telefone umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo atange umuco.
George Nimenya arakoze cyane. Tuyabandanirize mu gisata c'impunzi ziba mu gihugu cya Tanzania. Urongoye igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ni kijejwe impunzi HCR asaba leta ya Tanzania kugurura amasoko yugawe mu makambi y'impunzi hamwe no kurekura amakinga n'amapikipiki zunguruza abantu gukora. Yabishikirije kuri uyu wa kane igihe yari yagendeye impunzi mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Yavuze ko araje gushinga n'ingorane impunzi zirimwo, ariko ko azokwegera abo bakorana mu ntumbero y'ugutorera inyishu ingorane zimwe zimwe z'izo mpunzi. Umviriza Filippo Grandi.
And I would like to express
nagomba menyeshe ko nezerewe no kubona harabaye akarusho. Naraje ngaharenze imyaka itatu n'unyunganira yarahaje haraheze neza make, twaravuganye ku bintu byahindutse. Amazu yarakozwe, uturima tw'igikoni twararimwe. Nagomba kandi ndababwire ko mu byo mwashikirije bibaraje ishinga nabyanditse naho ntashobora kubyibuka byose, ariko nabyanditse. Tuzovugana n'abo dukorana hamwe n'amashyirahamwe dufashanya kuko umwe ntituzotorera inyishu ibyo byose bibaraje ishinga mwashikirije.
I will discuss with my colleagues and also partners, and we will see what we can do to respond to some of these important points. Don't clap too quickly.
Oya ntimuko amamashini ngogana n'ingoga kuko bishobora gufata umwanya ariko utari muremure cyane, kandi n'uburyo dufise si bwinshi cyane, ariko tuzobiraba. Numvise bimwe mu bibaraje ishinga ko harimo ivyuma vyo kwiyunguruza hamwe n'amasoko. Nashaka rero nifatanye namwe kuko ico kibazo abajejwe intwaro barakizi. Ndifatanije rero namwe mu gusaba ko boca hirya no hino ivyo bibazo bakabitorera inyishu imeze neza cane.
Impunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi y'Inyarugusu zirashimira uwo mukomiseri mukuru w'ishirahamwe riraba iby'impunzi, zikizigira ko abategetsi b'igihugu cha Tanzania bazoshira mu ngiro ivyo yabasavye. Baranegura ariko ingene batahawe akaryo ko kumwibwirira amasomo yandi bibazo mpora mutima bizihanze. Basaba cane cane ko boshirwa mu kindi kibanza aho boshobora kubahirizwa mu gateka kabo. Tega amatwi abashoboye kuganira na Radio Inzamba.
Urugendo rwa Filippo Grandi twebwe twagwakiye neza impunzi za hano Nyarugusu ku ruhande rw'Abarundi kandi rwaratunegereje cane. Nubwo twifuza ko tumwegera twebwe impunzi tukamwigangira ibibazo byose turiko turahura navyo, turiko turakorerwa na Leta ya Tanzania. Byose uko byagiye birakurikirana turaswa tugura n'amakuba atari make, byose tukabimubwira amagambo. Rero ako kanya ntitwakarose bifanye n'ukungene twari twabujijwe kumwegera. Hanyuma twarababajwe kandi n'inyifato ya Leta ya Tanzania ku bajejwe impunzi, aho batekenetse bakazana imiceri, ibitenge, amashu, amasarade, ibitunguru, inyama, imboga zo mu makopo, imiceri, ifu bita isende, kugira ngo bamwereke ko impunzi ari byo baduha. Rero twabaje kubona bashobora kubesha kugira ngo bereke Filippo Grandi ko ibyo bintu ari imfashanyo baha impunzi.
Twakoma ku mashaka dukora hano hantu twegereye umupaka bitanye vyatubaye ko mu makambi ya kera, aho twahohoterwa nk'uku nyine tugahimizwa gutaha, barasaba tutahana ariko rero tujya niyo tuva. Bamwe bagiye kubaho imyaka ibiri babongeye guhunga, bamwe bagiye kubaho imyaka ibiri babongeye guhunga. Nisa turafite amakenga ko dushobora kwirukanwa, turasanze nk'umubyeyi bishoboka dutabare adukure hano hantu azobakoze.
Kuva ku munsi wa mbere mpunzi tumenya yuko umushyitsi yiteguriye kugenera impunzi ntibigeze babitangaza, ntibigeze babitangaza nk'uko ubundi bunama bw'Abatanzaniya bakora bashaka guhenda impunzi, bashaka ingene banyanyasa impunzi, ingene batera ubwoba impunzi, baraba batangaza kumanya ku mwanya ku munsi ku munsi ibinyamajwi bazunguruka mu ikambi y'umuhondo n'imiduga babimenyesha, ariko uru rugendo bararuhishije, ntibigeze babivuga. Rero urumva iyo baza kubitangaza impunzi byari gushidukana n'iyo kujya kumwakira. Rero tugomba gusaba ko Filippo Grandi by'ukuri yokorera ku bibazo by'impunzi z'Abarundi, noneho yaranabyiboneye aho bamuhenze bakamwereka ibintu atari byo.
Abo akaba ari bamwe mu mpunzi z'Abarundi ziba mu gihugu cya Tanzania. Nino ngaha duciye dusozera ano makuru twari twabateguriye kubashikiriza. Mwakoze mwese abariko baradukurikira, mwakoze mwese mwadufashije kuyegeranya. Josine Kaze ni je nariko ndayabashikiriza, ndabikebanuye mugira amahoro iwanyu nahuta.